ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanye ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo muri iki gitondo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Umushikiranganji wa Madagascar wa magara y'abantu ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifatanije n'ibindi bihugu mu mugambi wa COVAX wo gufashisha incancu za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Perezida wa Madagascar yinjiye muri uyu mugambi wenyene ubwiwe yaramaze amezi anana kwakira incancu. Perezida Andri Rajoelina yari yarahagaze ku kinyobwa cyakorewe mu gihugu ciwe aho yacyamamaje avuga ko ari umuti wa corona. Mu ndwi heze yavuze ko atihuta gucandaga ku bwinshi abanyagihugu biwe ndetse na wenyine bwite, ariko inyuma yo kunebagurwa cyane yahavuye yisubira ko mu ndwi heze igihe leta yiwe yavuga ko izorondera no gukoresha incancu za COVID-19 ni mu gihe Madagascar iri kirarwana no guhamika igice cya kabiri kigwirirana cy'abandura bivanye n'igisanira cya COVID-19 cyamuka muri Afrika y'Epfo kiriko kirarandagata mu gihugu. Madagascar zinga ry'abantu bashika imiliyoni 27 imaze kuronka abantu bandura barenga 24,406 barimwo amajana 443 bamaze gupfa. Amakuru kandi muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko inzara n'ubukene bw'ibifungurwa bwiyongereye mu gihugu muri iki gihe cya COVID-19. Ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku bifungurwa PAMU naryo rivuga ko abahungabanijwe cyane ari abahagaritse ubuzi kubera COVID-19 baba mu gisagara. Zimbabwe ivuga ko abantu hafi 2,400,000 mu gisagara badashobora kuronka n'ibifungurwa vya nkenerwa kubwo kuguma mu ngo zabo kubera ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Ishyirahamwe PAM rivuga ko ririko rirarondera $332,000,000 z'amadolari zo gufasha abantu 550,000 babangamiwe cyane no kubura ibyo bafungura. Tukiri muri Afrika, abantu 5 barishwe abandi 3 barakomereka muri Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane igihe abagabo bitwaje inkoho batega ikamyo zariko zisubira muri Uganda kwibarabara rya Juba Nimule. Umuvugizi w'igisirikare yegetse ico gitero kumuhari w'abaroberi National Salvation Front NAS mu funyafunyo. Mu ndwi heze igisirikare cya Sudani y'ubumanuko cyagirije uwo muhari National Salvation Front gutera abanyagihugu kwibarabara rya Juba Kajo Keji, ariko uwo muhari warabihakanye. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimye inama yatangajwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Inama izorihuza na Irani kandi yavuze ko yiteguye gufata intambuko mu gusubira mu masezerano ya nikleyeri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika, Ned Price, yabwiye abamenyeshamakuru ko iyi ari intambwe nziza. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ko kuri uyu wa gatanu hategekanijwe ibiganiro hagati y'ibihugu bigisigaye muri ayo masezerano yo mu 2015 ari vyo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya na Irani. Ni inama ikiri nzira kugaruka kwa Amerika muri ayo masezerano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abatalibani muri Afghanistan batera ubwoba kandi bakica abamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Abamenyeshamakuru batari bake bavuze ko abatalibani babahamagaza kandi bakabagiriza guha amakuru leta. Abakenyezi bakora muri uyo mwuga barimo abazwi cyane bahisemo guheba uwo mwuga, abandi barata barawumuka barahunga igihugu kubera iryo terabwoba.
Aloise Bigirimana, urakoze rwose kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Naho mu Rwanda ku radio yanyu muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta yagabanije iminsi abashyitsi baturutse mu mahanga bagomba kumara mu kato quarantaine mu Gifaransa kubera COVID.
Quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi 4, twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse mvuye cindege aramupima agaca agenda mu hotel musigira gatatu agaca mupima igipimo cya kabiri musigira kane akata guherejwe.
Dr Ndikumana Tadeye ni ministri w'ubuzima w'u Burundi. Ibi yabivuze ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyorezo cya virusi ya corona. Muri aya makuru turagaruka no ku rubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa iterabwoba imbere y'urukiko rukuru rw'u Rwanda, ndetse no ku mpungenge z'abageze mu zabukuru mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, impungenge z'uko bashobora gucyurwa ku ngufu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umusirikari mukuru ufite ipeti rya colonel yarashe umusore aramwica muri bar i Bujumbura. Igisirikare cyataye uyu mukolonel muri yombi. Mugenzi wacu Roger Wilikane uzukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko byagenze.
Wishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ko guharura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri. Ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye. Abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze, nawe ubwiwe acitse ku icumu.
Uko byagenze imba mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro. Acha yakinzoga watichukugai nisubira kudandaza acha rasohoka asohotse nabuze ati ngo baramugaye ntiba muzi ngo cyango colonel ngo blades asohotse cyangwa aragiye agarutse twumvise aza abomora aza tsayini nkoho ashika duhonya ngo tujyamye umuntu urashwiragira cyane cyane niruka cyasiga no umuhungu yarayish n'undi muhungu nawe aramuca mu nyina ganyina ariruka undi washaye arinyegeza 10 ashasiga no wundi aramukubita ashasiga murashi cyeje bise cyaba namaze kunyegera numvise gusorosoro ruvuga nazikugorotse mu gitondo ndumva ngo yara yamwishiriye Lionel nkunkoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa uko ntiye kupumwica kuko amasaha yari yagi abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye ku ibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe bimenyekana, yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe. Uwo mukolonel yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo.
Jinda wakira nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cariki hari nakaza nakimucari ngaha ku kabare nikimenyemeje natashe saa 5 atangurane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakina biar. Uwo rero bavuga ko yari amashi ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo ugasanga bariko barakina biar bagakinana nabo hasanze niwashaka ngo n'uwo yarashe baba barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mubwira ubundi amubwira ati je ndagiye kuryama burije ejo tufise akazi. Hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur rero amubwira ati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute ngo carayisubizayo vraiment. Muga ngo cahitana ikidaje ahitana ikidaje amubwira ati n'ico kidaje gashaka ukigarukane ico kidaje rero cavuye anakimena cagitira mu ibarabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura. Acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane acha ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constantine bo banyere duye zihari ni bacye atugira ko ari Kalashnikov yakoresheje asharamurasa reka nta kibazo nakimwe cyane kihari vraiment nta ngorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo.
Twe dusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho monazinanye ukaza gucyo kica umuntu vraiment birababaje cyane gose ama bagashumbusha umujyango nabuze vrema n'umwana wabari bazeye ko kazoza yandiye kuca kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuri ca mugongo vrema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje aya makuru kandi makuru y'u Amerika ryakuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko yintwaza ngabo kumuhinga mu kuri uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi zakubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera Roger Urika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi aho guverinoma yafashe ingamba n'ibyemezo bishya ku bagenzi binjira mu gihugu muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yagize aratubwira uko byagenze
Kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugwa makungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
Inchancho zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane rero twebwe turavye uko bimeze kavura abantu hakirikare ntibasindikara benshi barakira n'ubwo n'urucanjo kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nago n'urucanjo kandi utazimvyega ibisigaye ngo nabivuze zijya ncanjo abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanjo mugabo ituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanjo ariko ibihugu bibona ko bisagiritswe irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ivyo bihugu ico bita vaccination diligence twera tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye mushakashatsi urucanco imezi imaze kugwemeza kujya ku zindi ncanco leta izogira icishikirije
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura Tade Ndikumana yavuze ko atacihutigwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka
turamaze nk'indwi hazibiri ruguru atabantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cha Bujumbura barahari turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu bihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti iyo aba ahantu hameze neza tukamusaba yuko ajya kwikonfida muhira agafata imiti nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo ambira zija kumucora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye ibyo rero tubikora neza intambamiro dufise ni n'abantu bateba kujya kwipimisha bikaze ngahe Bujumbura nico kibabaje iyo watevye usanga amahaha yamaze kubononekara usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati gena wipimishe ku buntu umuntu rero atera ikibazo n'umuntu abari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantaine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yo bafise umugera wa COVID-19 cagabanijwe
quarantaine ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi ine twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya kuvuga ko umuntu ashitse uvuye c'indege aramupima acagenda mu hotel musugira kabiri musugira gatatu Nachamu pimi kipimo cha kabiri, musigira kane akatita kuherezo. Ivyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera harimo abarenga 50 baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza c'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaye nabitavye imana barenga bo gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba imana kubera ico kiza ruhonyanganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwicaye i Kigali ejo rwakomeje urubanza rwa Paul Rusesabagina. Umushinjacyaha yagarutse ku gitero cy'inyeshyamba za FLN cyahitanye abantu 9 i Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu 2018. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ku munsi wa kabiri wikurikiranyije ubushinjacyaha nibwo bwongeye kwiharira umunsi wose, bwatanze ibisobanuro ku buryo Rusesabagina yagize uruhare mu icwa ry'abaturage 9, busobanura ko ibikorwa by'ubwicanyi aregwa byakozwe na FLN bikorerwa mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rw'abantu 9 baguye muri ibyo bitero. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi bitero bikimara kugabwa, wari umuvugizi wa FLN Nsabimana Karisti Sankara yagiye abyigamba ko ari we wabikoze, nyuma y'uko ubushinjacyaha bwerekanye amashusho yumvikanamo Nsabimana Karisti Sankara wari umuvugizi wa FLN yigamba ibitero byagabwe muri Nyungwe. Bwasobanuye ko ibyo bitero byakozwe hagamijwe guhatira leta gukora ibiri mu bushake bwabo. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko umutwe wa MRCD FLN wanigambye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe muri Nyabimata. Bwasobanuye ko ubwo Rusesabagina yabazwaga n'ubugenzacyaha yavuze ko ari mu batanze amabwiriza mu bikorwa byavuyemo ibitero byagabwe mu Rwanda kimwe n'abandi bari basangiye ubuyobozi mu mpuzamashyaka ya MRCD. Ku ruhande rwe, ubwo Rusesabagina yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo, yumvikanye yemerera urukiko ko ibi bitero yari abizi, gusa ko atabatumye ibikorwa by'ubwicanyi bakoze, ndetse agaragaza ko ababajwe n'abaguye muri ibi bitero. Ubushinjacyaha bukavuga ko gusanga iyi mvugo itamukuraho uburyozwacyaha ku bwicanyi bwakozwe na MRCD FLN nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina yari umuyobozi wa MRCD FLN bihagije ngo akurikiranwe w'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwagaragaje ko hari amatangazo anyuranye yagiye asinywa na Nsabimana Karisti Sankara wari umuvugizi wa FLN n'andi yasohowe na Rusesabagina ubwe. Bwanagaragaje itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2019, aho Rusesabagina Paul yahamagariye Abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya mu gace karimo imirwano. Bushingiye kuri ibyo byose, bwasabye urukiko ko rwazemeza ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba gihana Rusesabagina ndetse akagihanirwa. Kuri wa kane kandi, ubushinjacyaha bwanasobanuye uburyo Rusesabagina yakoze icyaha kijyanye n'itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bihe bitandukanye muri 2018 abantu batwawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko muri Nyabimata na Kitabi. Aha, umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina agomba kuryozwa iki cyaha nk'uwari umuterankunga mukuru wa FLN. Yavuze ko ikimenyetso cya mbere ya raporo yakozwe n'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata Nsengiyumva Vincent igaragaza ibitero bitandukanye byawugabweho. Ubushinjacyaha bwagaragaje amazina y'abantu 6 batwawe bakikorezwa ibintu byasahuwe. Iyi ba inshuro ya 4 uru rubanza ruregwa mu Rusesabagina rubaye, uregwa ataza mu rukiko ku mpamvu yasobanuye ko nta butabera ateze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi, urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite ubukene bukomeye. Uhagarariye impunzi z'Abarundi i Rubavu, Ndamanisha Désiré, arabasaba bose gufashanya muri iki gihe kitoroshye cya COVID. Ni inkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bene wacu mbabwire, bazeyi wacu ndababarire, muragenda mwitwara.
Akarere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka 2015. Ugwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko, bariyunganije umwe mu byashoboye. Ikiza cya corona kimaze kwaduka, barahuye n'ingorane nyinshi cyane. Benshi muri bo ibyo bakora byarahagaze. Akarorero ni Frère Jésus Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati corona itaraza bari babayeho, ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye.
Sinobesha ngo vyifashe neza, no munsi birameze nabi cyane. Kurabona niko kazi kari katubeshejeho, katugaburira, katwishurira amazu. Donc ikintu cyose twakora nimba ari ukubonana kw'Abarundi bari hano igisenyi, umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi ariko ubu biragoye cyane tumaze igihe kinini twicaye ntibyoroshe umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi nuko bimeze.
Fleury Jezin Ndayisaba amenyesha ko atihebura yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko yizera ko imbere ari heza
usubira kwiyubaka gushasha kuko urumva ubu ibintu byarahindutse ni gusubira kwandikisha izina gushasha abantu bagasubira kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana hariho benshi batashe ni gusubira gukora ibintu bishasha igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana ariko urumva ni gusubira kubarondera twavuga toke ubuye ko bimeze uku reka dusubire twegerane n'ubundi ko turi bamwe u Rwanda n'Uburundi turi bamwe ntabo dutandukaniye kuko indirimbo nyinshi barazizi nanjye izo bazi nyinshi ndazizi ndabona bitazongora cyane ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazoba heza avuga ati Imana irahari uko biri kose niza ubuzima bwacu ko bigenda pourquoi pas persévérer.
Abarundi babaho irubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko vyabasize mu kibazo umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ivyo biteramo vyabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira vyinshi
inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise batwibutsa uturirimbo twiwacu cankwe two hanze umuntu ugasanga aribagiye gato kuri zangorane asanzwe afise nuruhombo rero nini rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
Mu burongozi bw'impunzi ahirubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane. Desire Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini asaba izo mpunzi gufashanya ubugizi cyaronka agasabikanya n'abandi
shika kwisaha n'imirimo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore kusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke abahora bakorera mu bintu by'amaresitora bayi ntizirafunguka abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda ure mu majambake twavuga yuko rwaruka rubayeho mu buzima bugoye naye mu majambake twasaba ababishoboye bose kubagerageza ko kubatera intege kuko tugerageje kuraba rwaruka rwaba hano mu muji wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho mujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyungunganya ubona yuko nyine ashoboye kubaho atakibazo cyo kuriha inzu cyangwa kugira ngo aronke afungura cyangwa nuko cyayambara
kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babirubavu ni 176 nkuko twabimenyeshejwe na Desire Ndamanisha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. None tujye muri Tanzania. Inama ziriyongera muri iyi minsi mu nkambi ya Nduta zishishikariza impunzi kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abageze mu zabukuru bafite impungenge ko zavamo kubacyura ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, aratubwira ibindi.
Bwana nkunda matumyaka myinshi ndamazuyaka mu 77 twa numukecho wiwandi none rero ubuce twifuza kwifuza kuma uruhandi rumwe tokwifuza mbere ahubwo kwadusanura inzu ubona uruhandi rumwe yahenuce hama tukaguma ngaha bakaza baradufasha ibyo utwo badufasha gusa ko twe bwa mbere ntitukirima aho rero mvuye mvuze ku ruhande gubanje sahana nabandi ariko bimeze abantu bageze hahangeze bamaze imyaka
yuko baturabira ahantu twishira tukaguma kubwi wacu turabishaka n'abantu babyemera baguma duhumeza gusubira mu gihugu mwavuye ariko n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyarononekaye kuko kwanjye n'abandi bose bisubiye kubyubura ntituzokwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo nashobye twaje nasaba ngaho twoba nkaho ngeze nabandi bose bo turabira kantu twicara mwaraha hari nahandi naho atadutwara hiyo hanze datahije mu bindi bihu bakaturabira ahantu nyine batutsigamira twicara tukaguma
dufashwe nabi abatwibwaze dufashwe nabi kubera urumva tubashwe de dufashwe nabi kuko umwingani baduha baduhe ntica ntikije kandi babizi neza yuko ataco tucimariye none ahubwo dusaba iwe niko iratwongera utuntu kudusaba ni nk'iki agahuzu reka nyine utunze ufashe umubiri nibyo gusa nta bindi nyuma rero bakaduha n'akadawa k'indwara
nk'icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bobo bakaduhimiriza ngo duhunguke twiyandikishe ku bwinshi umwe wese ntiwabyiyumvamo jyewe ku bwanjye nkeneye gusubiza iyo najye mva nta buhungiro nkeneye bwo hanze ni uko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo icya mbere no kurima baratubukije none ngo ntiturime n'utuntu ngaho epfo y'imihana ati ntitukorakora isuka none wumva ahatari kutwibuka na bobo
guhunguka si nabi ariko natari nabi byinshi siyonja niyumva yega itanafise iyomba niyonja Jesus cha guhunguka yuko simfise aho nshikira simfise kiro ntunga uko ntafise gatonto ntafise iki bituma jewe nuko muzogwa mu maboko ya yuwe nyanyakiriye si jewe ndumwe ni nkambi yose ifise ikibazo icyo ufise amaba n'abantu batamakazi n'agenda ni bumuga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamibone neza cyane kushake bwabo bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukata amabage kugira mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye yakindi nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa
kandi badufashe barabona ko tugeze ahinzoga zigeze urumva dufashwe nabi nyine dufashwe nabi nyine n'igihe batagwa umuti urumva turasaba umuti bozo aduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibiribwa dufasha n'udawa kugira ngo tumeregwe natwe turaba ko akabiri kuza kararemberana kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bimuhuta n'ingoga agacapfa n'ingoga kubera za ndwara mbi nayanzara mbi imisonga umwe nyene umuntu wafite kwa muganga naho urabona kumbure bahara bayirabira abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamubakirije n'ingoga
twebwe kubasaza mbere nkajeweho ntagati turonka nkajewe nkaha bikano sinegura amaraso yaranyishe ngiye bambwira ngo nta miti bafise ngo ngende muri helpage kandi batobora kanini baba baramfashisha uko ariko batovuga ubu tukigumiraho nyene bakaza badufashiriza aho turi nicyo twasaba bababonye bikwiye bidakwiye naho tuzogenda iyo twavuye nta ngorane uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi jyewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubiza yo ndajya mva mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu Burundi wacu turacimarira iki katacyo tugikora dusigaye dusumbwa n'inzoya aho dusigaye tumeze nka nzoya baretse none wumva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturinde inzara n'inyota gusa nta bindi reka ko kurumva amanama yo guhunguka ntitubashima n'akagobero nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abiye atawuharira n'umugaba naye ahandi si amategeko twebwe ntacyo tushimariye muhira yego bavuga kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo niyo natwe niyo turikubaka ngo iki tutakirima tutakidandaza tutakiza gukorera ingero tutagirane ni ngaho nyine dusonga nitwaye uweni gusa ni ngaha dutunga na mwebwe yuweni nta kindi gitunze ngaha yuweni iyo dukuraho ku bintu wese uca dupfa
murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu naha aya makuru y'aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika mu munsi mwiza murakarama
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.